Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri studio ya 18 muri kumara Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwana
abana muri primere muri secondaire n'ukuri abenshi barafise ndakantu gasanga ni biharuro biteye ubwoba wewe wawe usanga ari uko mubanya ari ukunda ari uko nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje ingabo bana bakabahana.
Uyu ni umwe mu bavyeyi barereye mu ikambi ya Mahama ari mu gihugu c'u Rwanda avuga ku kibazo c'abana b'abigeme batwara inda batifuje. Ico ubushikiranganji bwitaho impunzi mu gihugu c'u Rwanda bugona kuri ico kibazo muracumva handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ikuja makambi no muntara manze ndabwire muri make kwitegekoresha sha ryo kwivuza ryateguwe n'umugambwa wa Republicani ari nkamwe ryo kwemezwa n'ama nkengu za mateka kuri no wa kane rishobora gusiga abanyamerika miliyoni 15 batagira impapuro zibasahiriza mu kwivuriza ko zitwa assurance maladie mu rurimi rw'igifaransa gushika mu mwaka wa 2018 mu gihe mu mwaka wa 2026 abashika miliyoni 22 aribo batazoba bagishobora kwivuza neza. Ivyo ni vyatangaje kuri no wa mbere n'ibiro vy'inama nshingamateka ya Amerika bikurikiranira hagufi vy'amafaranga leta ikoresha guhindura ibitari bike muri mu vyari mu itegeko ry'abademokrate ryo mwaka wa 2010 n'ivy'aba Republican na Donald Trump bemereye abanyamerika igihe bariko bariyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 mu gihe iryo tegeko ryo kwemezwa imiliyoni 49 z'abanyamerika ntizizoba zigishobora kandi kwivuza muri 2026 ni ukuvuga 18% by'abanyamerika bari munsi y'imyaka 65 y'amavuko yamara ivyizere ni vyinshi ko iryo tegeko rishobora kutazokwemezwa kuko bamwe mu barepublikani batowe mu ntara zikenye baramaze kugaragaza ko batarota baritora uko rimeze ubu. Tukiri ku mugabane wa Amerika, igihugu cha Amerika kiragabisha kumwanya n'umwanya igihugu c'Ubushinwa gishobora kuja ku rutonde rw'ibihugu bikora urudandazwa rw'abantu no gukoresha ibikorwa biruhije. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika ategekanya kuza kugira ico avuze kuri ico kibazo uno musi. Mu ndwi iheze Trump yashikirije ko naho ashima utwigoro tw'Ubushinwa mu kugondoza Korea ya ruguru abona ko atakigaragara cavuyemwo kandi avuga ko ari vyinshi gihugu gikora bitabereye. Raporo y'umwaka uheze yavuga ko Ubushinwa ari igihugu gikoresha ibikorwa biruhije kandi hakogwa rudandazwa rw'abantu bagurishwa mu bikorwa byo gushurashuzwa abandi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu mashahamwe ya leta abana n'abagore bava mu bindi bihugu bya Asia na Afrika bagakoreshwa nk'abari mu bugeregwa. Abimukira 24 bamuka mu karere ka Afrika y'Uburengero batawe mu nzira n'abari babatwawe ku mugabane wa Buraya baciye muri Libya ku munsi w'Imana niho batogwa n'igisirikare ca Nigeria mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu. Ivyo bishikijwe n'abategetsi ba Nigeria abo barokowe bivugiye ko bose hamwe bari 70 kandi bari mu modoka zitatu zabakuye mu gisagara ca Agadez kiri mu maja hagati ya Nigeria batabwa mu bugaragwa ahatagira amazi n'ibifungurwa. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho muratwumva tankomanze kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu yavugwa makambi neza na neza mu ikambi ya Mahamari mu gihugu cy'u Rwanda ivugwamwe abana babigeme bo mashure y'intango na yisumbuye basama inda batipfuje abamaze kumenyekana barenga 25 abemeye kuyagana ijwi rya Amerika basigura ko ahanini babitegwa n'ubukene umunyamakuru wacu Desire Hatungimana mu ikambi ya Mahama yacijyanino ino nkuru
Muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga 50,000 habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi abigembe ba muri iyo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro ababahendesha utuntu ntibabuze nk'uko ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha
aha anya ikintu nyamukuru gituma abakobwa dushobora kuba twatwara inda mu minota itari twiteze kandi tutanateguye hakuru n'ubukene ubukene buratera umuntu kandi sinibaza ko ubwo bukene buzotaba bugahera ntabyonze kiretse habaye ama intervention menshi ngira ubukene rero bashaka gufata umuntu urabona nk'igarama zitega igarama zitega bikaba ngombwa kuzorikuramo amavuta ukarikuramo isabune ukarikuramo inkwi zo gucana ukanarifunguramo biragoye rero kuba wori jera kugira ukuremo ivyo byose wongera uronke nibyo zojye ukwezi kose hari gihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga kandi vyukuri tutabeshanya abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga mbese ibintu by'isuku wasanga urabibuze keshi ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati cewe ndashaka kukugurira amavuta gutyo arayakugurira uyu munsi ejo akayakugurira ejo akayakugurira nyuma haza kuzamwe ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe
umushikiranganji ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose
ngira ngo igihari nuko iyo tushyiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na kadroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwara inda z'indaro kuko mu by'ukuri ndibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro zizi ibyo rero kugira ngo tubyadressinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo bukigisha abana babangavu uko bitwara uko bifata umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwa
umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abaterinda abo bana babigeme bohanwa gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara
abana barakwa ku ishuri mu gitondo birigwayo muri secondaire bataha ku mugoroba ukagira gutyo kazibona umwana idigereza hariya anye nuko ntitumenya twebwe ingene byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi ubigenza ico vyayiwe bose uko nyenda azanye urakira none ubigenza gutura nkuru mugano kuri turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri secondaire abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba wewe wawe usanga ari uko mubanya ari ukunda ari uko ugasanga ni ibibazo
none bunya impanuro mu bahanizi
hirahiye agatambana n'umuntu ari kibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje indabo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yumuteye ari hajya nyuma nka nta kibazo cabaye
muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye araha impanuro abatarahura n'izo ngorane
nka jewe byamaze gushikira ikintu no hanura abagenzi banje nuko bo kwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mw'abantu kuko hari gihe yovuga ati jewe ndigumije ariko kazosanga nubundi bimwe yokwirinze birashitsa cyarayitwara no kunohanura rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bo kwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibisa nuko uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana azambariki umwana azobaho gute mbese jeho nzobaho gute usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine
ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko n'abana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo nda z'indaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato Desire Hatungimana imahama Ijwi rya Amerika.
Ejo gya Amerika igice cha kabiri cha kino kiganiro ahuno munsi tugaruka kucwa abanyedini bagona kwibazo bitandukanye dusanga hagati mu gihugu cyo Burundi mu ntara zitandukanye uno munsi dukurikira rero igice cha gatatu aho abanyedini bari mashengero atandukanye bavuga ico bagona kuvyerekeye ingene abanyagihugu mu ntara hagati boziganya umwimbu wabo kugira ngo bashobore kuza bari sununura mu gihe bigoranye mu gice cha gatatu cuno munsi turavuga rero n'uruharagwa barongo ya mashengero n'amadini kujanye no kurwiza umwimbu mu barimyi reka duhe imikoro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio y'Bujumbura abanza twakirere abatumire bari kumwe.
Dutangure twakira abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi Patrice Désiré ni Nazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishiramwe rya Ekleziya Katolika rijeje gufasha mu iterambere ryuzuye rihere ku barushwa turabaramukije
ndabaramukije ndabashimira ku butumire nshimira nari ko ratwumviriza
twakire na Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isindimwa akanovera mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije nonga ndabashimira ku butumire
twakire na Nibigira Vincent umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu Burundi turabahaye ikaze namwebwe kandi turabaramukije
najewe ndabaramukije
nibutse abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku gice kigira gatatu kubijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi kubijanye n'uruhara rw'amasengero n'amadini kukugwiza umwimbu mu barimyi aho no munsi tuza kuvuga kubijanye no kufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire kugira ngo bashobore gushikira ifumbire isubize isi akanovera mu ntumbero yo kugwiza umwimbu aha akaba ari nyuma yaho mu biganiro biheruka abatumire ari namwebwe turi kumwe uyu munsi mwagiye murashikiriza ingorane ziri mu burimyi ko ahanini ziva ku buryo buke bw'abarimyi imwe mu nyishu rero akaba ari uko boshobora kuza baraziganya ubwabo uyu munsi rero abashoboye gufasha abo barimyi kuziganya aribo amakopeke basanzwe bakora mu ntara zitandukanye z'igihugu bagashika no ku mitumba aha barimyi baba Nibigira Vincent yaserukiye ugorunani rw'ayo makopeke arafise ngira ngo ica shobora kuvuga kubijanye no gufasha abo barimyi kuziganya
ico twofasha abo bene igihugu kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane nuko twobahimiriza kuja mu mashira hamwe mashirahamwe bita mu gifaransa amakoperative ayo mashirahamwe yazoca bafasha kubasabira izo ngorane abadashoboye nabo kujira mu ayo makoperative twobasaba yuko boja muri ya migwi mito mito imigwi y'abantu batanu ugushika ku 10 hanyuma bakishingiranira kuko twebwe duha ubwa mbere ingorane umuntu asanzwe ari umunywanyi umuntu abika neza kandi asanzwe afise ingwate kuko amahera dutanga ko ingurane na mahera twatwabikijwe n'abandi banywanye igihe rero twatanga ko ingurane ayo mahera ntagaruke murumva ko twoca tugiranira ingorane n'abasanzwe baratubikije ayo mahera
mu biganiro twagiye turavuga n'ubabonetse ikibazo cyuko abarimye bibagora kugira ngo ubwabo baje hamwe kugira ngo bashobore guteranya amafaranga bashikira ifumbire kugira basubize isi uburyohe none muri ama cooperative ho niho bizokora yuko biyunga muri ama mashira hamwe bazobikora gute bakwiye kubishobozwa gute
ubuheruka uyu mushinga nahe dediko yari yavuze ati bagiye kuvuga ngo bahe bagiye dufuko duto duto kugira ngo birebe bikeyi bice bituma bizimba kwera bice bisaba uburyo bwinshi mugabo nk'abantu bagiye hamwe ari nka 50 bica byoroha sha gufata imifuko itatu cyangwa ine bichabyoro nyene bagenyene bagaburiye bafise agashira hamwe cyane cooperative gafise amategeko gafise ugatwara bichabyoro hacane nyene bashaka kugabura kuburyo rero bashobora gufata bati aba bantu kuri uyu musozi naho hariho abafi abaza kugura kumbere ibiro 5 gusa wenda kagura ibiro 8 nibaza ari abantu nka 15 cyangwa 20 bashaka gutwara ibiri jana nico rero gikorwa dufise kugira ngo abantu bumve yuko kuje hamwe nabandi atagahombo karimwo atacyungukira ahubwo
Prosper Dodiko mwebwe mwaserukwe bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi kandi mujejwe ico gisata cyo gusubiza isi akanovera abo barimye mubashigikira gute kugira ngo bashobore uko kuntu ko kwiyunga muri aya mashira hamwe
twebwe mu cyanjye kuri n'ubworozi hasanzwe mbere hariho n'igisata kijejwe gushigikira bajya barimye babitunganije no kuvuga bamwe bita aba opeya no kuvuga rero twebwe mu cyanjye kuri n'ubworozi turafise mbere n'umugambi no kwita so programme mu gifaransa bita la professionnalisation des producteurs no kuvuga kubashoboza kugira ngo bashobore kuba abarimi koko bakwije ibyangombwa ariko rero murumba no kubafasha ariko biragoye yuko abarimi bose bashobora kuja mu migwi batabandi bantu badufashije nk'akaro rero duheruka kurondera udufasha mbere yabitanguye mu ntara za Gitega Kayanza na Karusi akaba ariko aregeranya abarimi mu migwi y'abantu 50 mu gifaransa bavise ngo ni G50 bashatse yuko abo bantu bagiye iyo mihana ibana igiye hamwe imaze kuje hamwe icironka n'ingwate iboneka murumva rero yuko turafise ikintu twokangurira abarimi kugira ngo bahindure ingendo kuko nkuko mubizi abarundi ntibakunda kuje hamwe batarunse umuntu avuye handi aza kubatunganya ngo abashire hamwe ntigikunda ariko rero twavuga tuti mu Burundi hariho imigwi isanzwe hariho ibyo bita amakoperative turazi ntiboherera yo bose turazi hariho amamuvuma pre-cooperative aba amasosiyete atanguye gufata intumbero y'amakoperative mugabo tugiye nko muri katolika hari ibintu bita imibano beko imibano iri hose kandi umenga nta mukristo n'umwe atari mu mubano ubwo ntitwoheraho nyene hama katolika igakidufasha kugira ngo uwo mubano wose uhinduke rero abantu bashize hamwe kugira ngo nifumbire aze barayironkera hamwe icyo ni kibazo rero twibaza yuko nka ekleziya ya katolika yodufasha mu makomine yose tukaza yuko tuhava turabimwe twoca kuri ico kintu
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isayindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwebwe mwivuga ko iki kuri cyo basabye ko mubafasha muri uko guhimiriza abanyagihugu
ego cyame mpera ko agize ati abihebe imana abasaseridoti ekleziya katolika cha muri iyo mibano ko yo bidufashije mbere numvuga ntitwa tubafashije ahubwo nitwe tuba twifashije turanezerwa natwe iyo abakristo twigishije amuri y'imana bashoboye nabo nyene kwiteza imbere rero iki nka twebwe turi muri Caritas biri mu byo natwebwe dushimikira nk'ejo bundi nari muri province ya Bubanza na province ya Cibitoki arama province abiri naciyemwo mabo twaganiye twabishimikiye cyane yuko mu mibano Kristu bategerezwa kugira umwe mudo mu bantu wari wose haba harimo umuntu ajejwe iterambere ajejwe ibyo by'uko abantu kugira ngo abantu bumve ko bategerezwa kuja hamwe kugira umugambi bakagira iterambere kugira niraza ko nk'iki cyuko umuntu yobahimiriza kugira ngo abo bari mu mubano bagire rimwe
ngira ngo byo nabatera intege zo kwitwara ku burimyi cyane kuko hariho nabo basanzwe bafite ubunebwe bw'ukurima
ibyo kuri hari abantu babigaba kandi natwe tubabaza kenshi kamateko turasemera tubabwira yuko nta muntu ashobora kunezeza Imana adakora rero nibaza ko ikiye icyo gusa numva kiba gikenewe ni ingene twebwe twebwe turi Caritas haba ngaha aye ku gihugu tukatambuka tukashika mu madiocese tukajira mu paroisse twokwegerana cyane n'ababajejwe by'uburimi bajejwe by'ifumbire kugira ngo ni bibaye ngombwa aciye no mu paroisse agashobora na padiri mukuru ndetse agashobora no kumana ijambo mu isengero akabwira abakristu ubwiza bw'ibyo bintu ubuye mwana ko twe turi ko tubivugira ku radio mugabo mukubishira mu ngiro ni ngombwa ko abantu bababonanye nk'uyu mushinga nahe diko kuri tutashaka kubonana ku gihugu mugabo hama tukabishikiriza bo mu diocese hama bari abajejwe DPI mu ma province n'abakavugana hanyuma gushika no mu ma commune bakavugana n'abapadi mukuru twabanje gutegura nk'akantu kugwandiko hamwe oye umuntu abashikiriza biboneka ko ari ibintu twumvikanye je ndimvira ko ubu nko mu ntango byogira ico bigize nko mu mwakoze tugasanga byatebeye cyane nko mu myaka 3 imbere ugasanga byagize nk'akabaro gose
ego Ngira uyu muyobozi mukuru wa Makopeke ngira ngo bizoheza biborohere no gutanga ingurane kuri aba bari.
Nibaza yuko bagikoreye ko majya manama komisi yose mu ndwi hariho inama bagira mu mibano.
Nibyo kuri.
Bace bihakanya naho fata iminota 3 cyangwa 2 bakavuga na yuko umubano wose uteza kuvise ikonte imwe. Iyo kono umuntu wese akazaragenda amahero kwa ronse du Kenya ashirako kugira ngo nihagera cagiye cyo kuriha igice ca mbere baronke amahera uzosanga yagwiriye hajye mugindo bavanga ngwisorosoro igwira iyo rica n'ukuri ico kintu bagikoze bazo bafashije abarundi kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane bitagoranye bace baronka n'uwo mwapfu
ego mbega muzoba mwapfu canke mwo baha amafaranga bakaja kuwigurira makomine abasanzwe utegekanije bwoca bakoma bagurira kuri mwebwe
ukuntu bitunganije twebwe ntitugurisha umwavu twebwe dutoza amahera hanyuma amahera tukayashikiriza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nabwo bugakomanda uwo mwavu bazohereza abarimyi
ariko abarimyi ngo bavuga ko mu bungukira ko muri ico gihe
oya
agafuko mu bisanzwe reka tubaze mu bushikiranganje abanyene bajeje kutanga Prosper Dodiko mufuko mwotubwira ugugwa amafaranga ngana gute kajya agafuko k'ibiro 25
agafuko k'ibiro 25 kagugwa amafaranga 2028 nyamurumva rero k'ibiro 25 urumva n'igihumbi kirenga ko gatoya byumvikana rero yuko nta muri Copec nta muri poste bungukira ku murimi kuko barundi ntibakora kwifumbire ahubwo babaha udutike dutuma baza gutora ifumbire ahire kubungukira ko rero ntibyoshoboka
ariko bavuga yuko bagura bace bagura 30,000 ngo cyangwa 32
oya ibyo sibyo nibaza yuko hariho ngira izindi no kwita mu gifaransa de sorte de microcredit rare bimwe bavuga bati ngurana uzonyungukira nibaze ko babicanganije nibi
ni nk'abarimye b'umuceri bo kumusenyi bo bavuga yuko batanga nk'5,000 ubwa mbere bya avance ahandi bagaca batanga 25,000 bageze gutora iyo fumbire
nibaza yuko babifashe nabi umwavuru ubwoko butanu
kugira ngo bashaka ko bari henze rero ku bwoko bw'ifumbire abarimye bashaka ko bavuga gutyo mbiga none uko kubigisha kubika gushingura kandi no gukorera hamwe mu mashira hamwe ko bari kugira ngo bashikire ifumbire y'ikizungu gusa canke hariho nubundi buryo inguvu abarimye bakwiye gushiramo kugira ngo isi ironka kanovera
abarundi cyo ngira tuzokigaruka ko abarundi ntituramenya ingene bafumbira kuko gufumbira birafise amategeko
zo nyigisho zikwiye kubashikira gute ngene babikoresha
barabizi ahubwo ngira nibaza yuko benshi ari kubura uburyo kuko nk'ubu ugiye mu Kayanza aho bimbura ibiraya gose ibyo byose barabizi
yego
ariko gatoye nk'uko mwari mwakibazo ikibazo yuko iyo migwi canke iyo ngurane yorabifumbire gusa nagomba mbere nibutse abatwumviriza yuko ubushanganje buri kurashiraho ubundi mugambi wo shikiriza abarimi imbuto zirobanuye no kuvuga yuko twifuza yuko umurimi akane kwimbura yotora ifumbire agatora n'imbuto irobanuye murumva rero yuko hamwe cyo kintu cyokunda cyofasha nagomba rero mu gutera intambuko rero je ndabona yuko hari bimaze gukogwa iyo mibano rukirisu irahari urumushambere cyaraheze none botwemera yuko iyo mibano oyikangurira ngo itangure kuguruza makonde hamwe nk'imibano yose izo bifise konte yayo kugira ngo twadufaranga duke bafise batangure kuza barabika ejo rero batanga kubika mwumvise yuko Copec nayo izo bikira babona ko batanguye nayo izoheza ibahingurana hasigaye yuko dusa gutambuka rero twegeze imbere
ngira baritegwe kubakira muri Copec
twavuze yuko imibano ro Kristo ibirimo nk'abantu nka 15-20 mugabo umva bona abakristo bakatolika mugo ashaka gusanga havanzemo nabandi batari abakatolika abapoloti cyangwa abayisilamu
kuri ico cy'uburimyi
kuri ico cyonyene gitumbe cyo n'icyo gufashanya mu iterambere aho wowe niba zakwatangwa n'abanye byotera
ngira mwavuze mu mibano kubera musanzwe muri no musanzwe mana seruke na ekleziya katolika ego kandi mugabo ishyamwe Caritas rifasha bose omadini atandukanye
Kino kiganiro tukirangize tubashimira Patiri Desire Ninahazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishyirahamwe rya Ekleziya Katolika turabashimiye ko mwitavye ubutumire.
Murakoze cyane naje ndabashimiye.
Namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye.
Natwegwe turabashimiye twifuza yuko abarimi nabone bokumva kano kamo tubatera bakamenya yuko inyamwigenda ko atarimira impeshi.
Nibigira Vincent umuyobozi mukuru urunani rw'amakopeke mu Burundi namwebwe turabashimiye ko mwitavye buno butumire.
Najewe ndabashimiye ko namwantumiye mu kino kiganiro.
Twibutse abatwumviriza ko twari ko tuvuga kubijanye no gufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire ishobora gusubiza isi akanovera kugira ngo bashobore kuronka umwimbu kwiye. Diane Ndonse na indemesheje kino kiganiro shimye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Njuti bakunzi b'ijugi Amerika mukanya turahana gahindukira ariko imbere yuko dusezerana tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi aho abakora akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi biyamiriza itegeko rishasha rigenga ibidukikije. Iryo tegeko hanini risaba wese aropora umusenyi kubikorera muri koperative kandi akongera gatanga amatagisi. Abaropozi bati ntitwanse gutanga amatagisi n'amakori ariko leta nidutezurire koko amafaranga dusabwa ari umurengera. Umunyamakuru wacu Haisa Liliane Inamahoro niwe tubaza ino nkuru.
Aha ni mu gihe amafaranga ibihumbi 550 bahora bariha ku mwaka ubu yigwijije inshuro zitatu. Uyu ni umwe mu bariko bakubita gravier bongera baropora umusenyi wo ku mutumba Kibande avuga ingene vyifashe.
Ku bisanzwe nk'ikori twahora turiha ibihumbi 550 ku mwaka ngo rero hibi bya obet yene biziye bera twebwe bari badusabye gukorera muri koperative ubu baduciye amahera menshi tutaranaronka kandi burabona nta nibene ziriko ziraza kugira turonke nuko dufaranga two kuriya.
Haruhande yo kukurihishwa amahera menshi aba baropora bavuga ko bajuragirika mu kuja kurihira kure yaho basanzwe bakorera.
Urabona yuko ubu inzara yateye uharuti jenge ni Bujumbura hari gihe ushobora kumara yo nk'iminsi 3 ibyo bintu bitaranahera udufaranga rero bawagiye utwaye no gukya tukasha dukeye.
Nico ndinzera dagonda umukenyezi yubakanye n'ukora aka kazi afise abana 4 akaba yibungenze n'ugira 5 avuga ko mu muryango ubuzima bwahindutse.
Buye nta numwe turonka twibere huko nyene batugira hagabyo nyene buye bugomba buhere erega buca kabiri nutwoye tubembereza tubibure yego kwa tacyongereza kiri turahumuye nyene hatarago.
Ikindi kibabaza aba bakora akazi ko gucukura amagravier hamwe no kuropora umusenyi nuko badatahura aya mategeko mashasha bagenga.
No hariho nk'ibintu baza bagusigurira mu gifaransa nawe uri madebe no mu wambere ntiwagiyeyo mbere aryeho cawiyumvira yuko nuko gutukabona guto natwe rwo baraturungikira abandi bo twigisha neza kugira turabe yuko twokoroherwa.
Kuri imyidogo yabamwe nabandi Jean-Marie Hatungimana atwari gisata kijejwe gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega OBPE aratanga umuco kuri iki kibazo akavuga ko bijukiye gutunganya ingene ibikorwa nk'ibi byoza birakogwa hadahunyanzwa amategeko agenga ibidukikije.
Mu gihe bagenda barabomagura inzuzi inkombe zikagira isi ndimwa itera yaga rero tugomba natwe isi ndimwa ibungwabungwe nizo nzuzi bungwabungwe nawe badanaze ivyo bintu badanaze mugabo bamenya yuko natwe muri leta bategeza gutanga ayo mataxi.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Gitega Gerard Nibigira ahamagarira abo baropora kwijukira kuja mu makoperative nkuko babisabwa kuko ari ku nyungu yabo.
Abantu naho bagira ubwoba samateka ateye ubwoba ariko ko bavuga bati abantu bagira hamwe bakaba beshi bakazishira uburyo hamwe dusanga by'ukuri ajya amafaranga baka ataboyovuna ariko tubasaba rero tuti kugira ibintu bishoboke nibaje mu mashira hamwe hama bashire ubwo buryo hamwe bica byoroha cyane.
Mukamenya ko iri tegeko rigenga abakora aka kazi ko gucukura ari ryo kuva mu mwaka w'2014 ariko haheza amezi 3 ririko rirashigwa mu ngiro kuva igisata gicungera ubutare n'agataka OBM gikwiragijwe mu ntara zitandukanye. Muri komine giheta, monara ya Gitega, Kaisa Lilian ina mahoro, ijwi rya Amerika.
Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mukanya turasozera ariko muri make umushingiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi ariko arahura n'abatwara imigambwe mu Burundi mu vyitezwe nuko ahava asaba umuhuza Benjamin Mukapa ko yogerageza ibiganiro biriko birahuza Barundi matati barimwo bigahera vuba kugira ngo igihugu gisubire ku mu bihe bisanzwe. Nino ngaha dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, harimo iyo nkuru narinciye ku masonga y'abanyamigambwe bariko barahura n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu igihe cy'isaha 1 n'igice, naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe mu banyu Innocent Kimenyi, Diane Nahazwe na Engineer Marikume muri uno mwanya. Tuyifurize umunsi mwiza.